This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Kirundi and Kinyarwanda.
Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika itangiye ibiganiro byayo by'igitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza se, uyu munsi ni kwa gatanu tariki ya 12 ukwezi kwa 9 umwaka w'2014. Bibaye saa 11 n'igice I Bujumbura ni Kigali. Muri kumwe na Thomas Kamirindi.
13 years after a small hateful minds conspired to break us. America stands tall and America stands proud.
Uwo ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama mu mihango yo kwibuka ibikorwa by'iterabwoba byo ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 9 mu 2001. Ni mukanya mu makuru. Ikaze ku ijwi rya Amerika. Amakuru rero duhere hirya no hino. Mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Fidele Niyongabo.
Waramutse Thomas, mwaramutse namwe nshuti, muduteze amatwi amakuru twabateguriye muri iki gitondo. Kwibuka ibitero by'iterabwoba byabaye ku itariki 11 z'ukwezi kw'icyenda mu mwaka w'2001 muri Amerika, byarabaye mu bisagara bya New York na Washington no muri Pennsylvania, mu gihe Abanyamerika bafashe akanya ko kwibuka abantu bagera ku 300,000 bahitanywe n'ivyo bitero vyihaye inkumbi mu buryo butari bwabe imbere yaho ku butaka bwa Amerika. Isaha 2:46 y'amasaha yo mu gitondo, igihe indege ya mbere yari yanyurujwe yaseka imwe mu nyubakwa zagirirwamo imirimo y'ubudandaje mu kibanza cya World Trade Center, Perezida wa Amerika Barack Obama n'umupfasoni wiwe Michelle Obama bari kumwe n'icegera cya Perezida Joe Biden barakoraniye imbere y'ibiro vya Perezida Maison Blanche, aho bubahirije umwanya w'agacerere. Umwanya w'agacerere wari ubahirijwe muri ico gihe nyene mu gisagara ca New York n'iminota 17 inyuma yaho, igihe indege igira kabiri yaseka inyubakwa igira kabiri yo mu kibanza ca World Trade Center. Mu gihe abantu bariko basoma amazina y'abantu bishwe mu bitero vy'iterabwoba vyo mu mwaka w'2001, uwundi mwanya warafashwe wo kwibuka igihe izo nyubakwa zibiri zo mu kibanza cya World Trade Center zasenyuka, n'igihe indege igira gatatu yaseka inyubakwa y'ubushikiranganji bujejwe rwo kwivuna abansi bwa Amerika. Mu kwibuka abantu bari mu ndege igira kane yari yanyurujwe, Dennis Hastert yahoze ari umukuru w'inama nshingamateka ya Amerika yarashikirije abategetsi ku cibutso c'indege igira kane yari yanyurujwe yaguye ahitwa Shanksville mu ntara ya Pennsylvania. Idarapo yahungabana hejuru y'inyubako y'inama nshingamateka ya Amerika ku itariki 11 z'ukwezi kw'icenda mu mwaka w'2001. Abashikiranganji bava mu bihugu 10 vyo mu kigobe c'abarabu bavuga ko biyemeje kuvyerekeye kwifatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gikorwa cyo gusambura umugwi Islamic State aho uri hose harimwo ibihugu vya Iraq na Syria. Abategetsi bava mu ishyirahamwe ryo gufashanya kw'ibihugu vyo mu kigobe c'abarabu n'abategetsi b'ibihugu vya Misiri, Iraq, Jordania na Libani bamenyesheje mu itangazo ryo kuwa kane ko bari hamwe mu kurwanya abagira iterabwoba bose harimo umugwi Islamic State. Ivyo birimo gufata inyinshi mu ngingo Perezida wa Amerika Barack Obama yashikirije ku munsi wa gatatu mu mugambi wiwe wo kuzimanganya abagwanyi b'umugwi Islamic State. Abashikiranganji b'ibihugu vyo mu kigobe c'abarabu barakoranye mu gisagara ca Jeddah ejo kuwa kane n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika John Kerry. Abantu 100,000 bo mu ntara ya Catalonia iri mu buraruko bushiruseruko bw'igihugu cya Espagne bashaka kwiyonkora kuri Espagne bahawe inguvu n'umuhari w'abashaka kwikukira mu ntara ya Ecosse barihereje amabarabara yo mu gisagara cya Barcelona ejo kuwa kane, aho basavye referendum yo kwiyonkora ku gihugu cya Espagne. Iyo myirekano ku munsi witiriwe intara ya Catalonia Diada yabaye mu gihe umuyobozi wo muri iyo ntara Artur Mas ya shikirije imigambi yo kugirisha amatora yake kwiyonkora kwikukira ku ntara ifise abantu imiliyoni 7 n'ibihumbi 600 ku itariki 9 z'ukwezi kwa 11. Abategetsi mu gisagara cha Bama mu gihugu cha Nigeria bariyamirije ibyatangajwe na leta ya Nigeria by'uko inteko za leta zasubiye kwigarurira ico gisagara cyari cyafashwe n'abagwanyi b'umugwi Boko Haram. Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe rijejwe iterambere mu ntara ya Bama, Mohamed Hussam, yabwiye abamenyesha makuru ejo ku munsi wa 4 ku gisagara cha Bama kikiri mu minwe y'umugwi Boko Haram kandi kwa baba muri ico gisagara bakeneye gufashwa byihutirwa cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarifatanije n'ishyirahamwe ry'ibihugu vy'i Buraya mu kongereza ibihano ku gihugu cy'u Burusiya kubera kwisuka kw'ico gihugu mu bibazo vyerekeye Ukraine. Itangazo rya President wa Amerika Barack Obama rimenyesha ko inyifato y'igihugu cy'u Burusiya iciye kubiri n'amategeko, akaba yasubiye kumenyesha ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bicuditse byiteguriye gufatira izindi ngingo zikomeye u Burusiya mu kwagura ibihano mu bisata vyerekeye amafaranga, amasoko ntanga nguvu, hamwe no kwivuna abansi vy'u Burusiya.
Shuti zacu iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mushobora no kudusanga ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com no kuri Facebook ndetse radio yacu voa. Inkuru nyamukuru. Mu Rwanda abantu barenga 120 barapfuye bakubiswe n'inkuba mu gihe cy'imyaka 3 gusa. Ministeri y'ibiza n'abahanga mu by'ubumenyi bw'ikirere barimo bariga uburyo bwo guhangana n'icyo kibazo. Ni inkuru twateguriwe na Sumuta Kaboyi.
Mu bushakashatsi bwakozwe n'ikigo gishinzwe iby'ihindagurika ry'ikirere ku isi bwerekana ko u Rwanda ruherereye mu bice ayo inkuba zikubita cyane. Mu myaka 3 ishize honyine Minisiteri y'ibizivuga ko abantu 120 bapfuye bazize gukubitwa n'inkuba, abagera hafi kuri 300 bakomeretswa nazo. Gusa abahanga bavuga ko batashobora guhagarika inkuba ariko hari uburyo bwo kuzirinda. Uyu ni Bwana Harfan Omari, umwarimu muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, akaba ahagarariye kimwe mu bigo mpuzamahanga bicuruza ibikoresho byakwifashishwa mu kurinda inkuba.
Banabonye ko hari n'ubundi buryo abantu bashobora kugenda birinda, ko twagiye tubugaragaza buryo ki nk'abantu bari mu mihanda bagenda agomba gushaka nimba abona inkuba zikubita cyane agaca bugufiya. Twagiye tubona ko nko ku muntu ari ku kibuga agomba gushaka uburyo ashaka ahantu hajya nko mu nzu, umuntu uri mu modoka ari open roof ifunguye hejuru. Ibyo ni ibibazo cyane kuko inkuba zirabizira kuba umuntu yafata umutaka akawitwikira ufite kariya kantu kasongoye inkuba navuga nawe zirabuzira. So hari ibintu ari za preventive measure twagiye tuvuga zigaragaza ko abantu bazikoze byagenda bisa nkaho bigabanya ibyo inkuba zakwangiza kurusha.
Nubwo abahanga berekana ibikoresho byakwiyambazwa ngo bibashe kurinda inkuba, ibiciro by'ibyo bikoresho ku muntu usanzwe ufite inzu iciriritse yo mu cyaro biri hagati ya miliyoni 1 kugeza kuri miliyoni 2. Aya mafaranga akaba atakorohera abaturage kuyabona, abahanga bagasanga leta yigomwe imisoro yakwa kuri iyi mirinda nkuba byatuma benshi bashobora kuzigura. Gusa Minisitiri wo gucyura impunzi n'ibiza Seraphine Mukantabana avuga ko muri iki gihe hari byo Minisiteri yatangiye gukora bidasaba amafaranga.
Inkuba ntabwo ari amarozi, inkuba ntawe ushoboye kugenda ngo ayifabrike keretse ntawe ushoboye kugenda ngo afate kino gicu agenda gikira hariya. Ndabona turi kureba igicu hariya ntawe agishyizeyo. Niba ari ikintu karemano rero kikaba kiriho gutyo, icyo nicyo tugisobanurira abaturage. Kandi ahenshi aho inkuba zikunze no gukubita batangiye kubyumva. Mbere twageze muri za Rutsiro abantu benda kumarana koko, bavuga bati kana akaroga inkuba kana akabajya kumva wenda nk'ejo nawe yakubiswe. Ariko ubu ngubu barabisobanukiwe ko inkuba ari ikintu karemano nk'uko imvura igwa niko n'inkuba ikubita. Bityo rero n'ingamba zo kugira ngo twirinde iyo nkuba, izo nkuba zirahari.
Mu bibazo bihangayikishije leta kuri iki kibazo cy'inkuba nuko n'abantu batarasobanukirwa n'uburyo bwo kwirinda inkuba, mu gihe kugeza ubu ibikoresho byo kurinda izo mpanuka bikiri bike kandi akaba atari na buri wese wapfa kubona ubushobozi bwo kubigura. Abashakashatsi baravuga ko n'ibiri mu Rwanda bimwe nta buziranenge bifite, ndetse n'abakozi babisobanukiwe bakaba bakiri imbarwa. Aba bahanga barasaba abanyarwanda ko mbere yo kubaka inzu bajye begera abasobanukiwe n'ibyerekeranye n'inkuba bakabanza bakabagira inama ahashyirwa imirinda nkuba ngo nubwo abafite ubumenyi bakiri bake mu gihugu. Mu bantu barengeje 20 bamaze guhitanwa n'inkuba mu gihe cy'imyaka 4 abagera kuri 30 nabo mu karere ka Rutsiro ari naho kibasiwe cyane n'inkuba kurusha ibindi bice by'igihugu. Abahanga bereka leta ko hari uburyo yafasha abaturage ishyiraho ibyo bikoresho ko ku nyubako zayo ku buryo bishobora gukingira n'abakikije izo nyubako nibura kugeza ku buso bw'ibirometero 20. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, dukomeza amakuru. Hashize imyaka 13 Leta Zunze Ubumwe za Amerika igwiririwe n'ishyano ry'iterabwoba ryahitanye abantu bagera ku 300. Ejo President Barack Obama yagiye mu mihango ibiri yo kunamira abo bantu. Mu muhango wa mbere, President Barack Obama na Madamu we Michelle bari kumwe na Vice President Joe Biden n'abandi baturage bafasha akanya ko guceceka umunota umwe mu busitani bwa Presidence White House. Ku isaha indege ya mbere yaguye ku nyubakwa ndende cyane yo mu mujyi wa New York mu gitondo 2:46. Mu muhango wa kabiri, President Obama yagiye kuri Minisiteri y'Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nayo indege yiroshyeho ku itariki ya 11/9 2001 ihahitana abantu 100. Mu ijambo yahavugiye, President Obama yashimangiye ko umugambi w'abaterabwoba waburiyemo.
13 years after small and hateful minds conspired to break us, America stands tall and America stands proud.
President Obama aragira ati imyaka 13 irashize agaco k'abantu mbarwa bamunzwe n'urwango bashatse kutujegeza. Nyamara America iracyahagaze bwuma, America iracyahagaze n'ishema n'isheja. Kandi tuzagenda dukomera kurushaho dushingiye ku mahame yamye atuyobora. Imyaka izakomeza ihite, indi izakomeza itahe. Abanyamerika nabo bakomeze buzura imiji, ubusitani bwayo na za stade. Abanyamerika bazakomeza bubake imiturirwa buri gihe miremire kurushaho ikabakabijuru. Bazakomeza kwitanga muri za ambasade ziharanira ubwisanzure hose ku isi. Bazakomeza bitange mu gisirikare. Gusa kugira ngo bakomeze bashimangire amagambo amaze imyaka 200 yanditswe ko uba ari ubutaka bw'ubwigenge iwabo w'intwari.
So where the uniform give meaning to those words written 2 centuries ago. Land of the free, home of the brave.
Naho Minisitiri w'Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika Chuck Hagel yavuze ko kwibuka bizahoraho.
We will never forget what happened on this day, at this hour, in this place.
Hagel ati nta na rimwe tuzigera twibagirwa ibyabaye aha hantu turi ku munsi nk'uyu. Ku isaha nk'iyi igikorwa cy'iterabwoba cyatitije isi kandi gihitana abanyamerika 184. Uyu munsi nabo bantu baguye hatuzirikana dukikijwe n'ababakunda. Ishyano ryagwiririye abanyamerika ku itariki ya 11/9/2001 ni kimwe mu bituma imitwe y'iterabwoba ikibahangayikishije cyane bikomeye. Muri urwo rwego barazirikana kandi urugamba bahanganyemo na Eta Islamique muri Iraq na Al-Shabaab yo muri Somalia. Kandi mugenzi wacu Eugenia Mukankusi yavuganye na ambasaderi Anastase Gasana wabaga i New York igihe ibitero byabaga, n'ubu aracyatuye muri Amerika. Eugenia yamubajije icyo abona cyahindutse mu buzima bw'Abanyamerika agereranije no mu myaka 13 ishize. Ambasaderi Gasana aratangira avuga uko yibuka umunsi ibyo bitero byabayeho.
Rwose ndabyibuka cyane kuko byabaye hari no ku wa kabiri mu gitondo. Cyane cyane mbyibukira yuko hari ahantu hari amazu barituye bakayatura hasi, hari hashize iminsi mike rwose mpavuye. Hari abacuruzi bari bavuye mu Rwanda barimo Makuza Bertin na Egide Gakuba, nari nabajyanye kuri iyo nzu kuko ni inzu cyane y'imuturirwa yari amazu abiri y'umuturirwa ndetse maremare afite amataje 110 bagushije kugira ngo bagushe Amerika hasi. Wasanga ari amazu ashatse kuvuga yuko Amerika ari ahantu hakomeye cyane, kuko ni amazu y'ubu yari amazu y'ubucuruzi
yerekana ingufu
za Amerika. Ubu rero ushaka kubagusha hasi Abanyamerika byarabarakaje cyane, noneho nicyo cyatumye rero nabo bashaka uburyo bakemura icyo kibazo. Ku buryo ubu ngubu ugereranije ibyabaye icyo gihe n'ubu ngubu, usanga barafashe ingamba kugira ngo bene ibyo bintu bitazongera kuba. Ntabwo bashaka kwirara.
Uravuga uti byarabarakaje, kandi koko nibyo birarakaje kandi biranababaje, kuko hatikiriyemo ubuzima bw'abantu barenga 300,000. Iyo urebye usanga mu byahindutse nko mu byerekeranye n'umutekano ubona byifashe gute ugereranije n'icyo gihe?
Ugereranije n'icyo gihe usanga Abanyamerika kubera yuko mu mikorere yabo bahora iteka bazirikana abaturage babo, ikintu cyose gihungabanyije abaturage babo kibiciye abantu bafata ingamba zo kukirwanya. Kuko nk'uko bivuze bapfushije abantu 300,000, bo rero iyo bapfushije umuntu niyo yaba umwe babona ko kandi birumvikana n'igihombo kiba gikomeye cyane ku gihugu cyabo, noneho bagafata ingamba. Ingamba rero bazifashe ku buryo usanga igihugu cyabo kirinzwe, bahise bashyiraho minisiteri nshya itarabagaho yitwa minisiteri y'umutekano mu gihugu imbere. Iyo minisiteri nshya rero yakoze akazi kayo ko kurinda igihugu, ihabwa n'ingufu zose n'amafaranga menshi cyane bayihaye kugira ngo ibashe kurinda ubusugire bw'abantu bari mu gihugu imbere. Ugasanga rero izo ngamba bafashe icyo iyo minisiteri imaze kujyaho zikomeye cyane, n'Abanyamerika barazishimiye cyane ku buryo usanga bizeye umutekano w'igihugu cyabo. Ntago bahungabanye ku buryo byababujije kujya mu buzima bwabo busanzwe basanzwe babaho, nibwo bakomeza kuba uko bizeye ingufu z'igihugu cyabo, kandi bizeye yuko umutekano wabo urinzwe n'igihugu cyabo cy'Amerika.
Ambasaderi Gasana, icyo gihe nk'uko twari tubivuze mwabaga i New York ibitero biba, n'umutuye muri Amerika, nyuma yaho se mwaba mwarigeze mushobora gusubira i New York mukareba uko ubu ngubu hameze, ahari hari ayo mazu, iyo minara y'ubucuruzi, mwaba mwarabonye n'inzu ndangamateka nshya yubatswe igaragaza ayo marorerwa yaturutse ku bitero by'iterabwoba byo ku itariki ya 11 kwezi kwa 9 mu 2011?
Nagize uburyo bwo gusubirayo no kujya kuhareba. Na mbere yaho hamaze gusenyuka, nagiye ngira uburyo bwo kujya kuhareba batarahubaka andi mazu. Nyuma rero ubu ngubu bahubatse andi mazu nanone meza, bahubaka ku buryo haba ahantu abantu baza gusura bibuka bariya abantu bo barenze 300,000 baguye muri ariya mazu yombi. Yari amazu yombi asa, yubatse kimwe kandi maremare, yari afite nk'uko nabivuze amazu agerekeranye 110 ariya yituye hasi. Barongeye bahubaka andi mazu atareshya n'ariya yubatse ku bundi buryo, ariko yibusa yuko ayo mazu yari ahari, kandi bashyiramo n'urwo rwibutso rwerekeranye n'abo bantu bayatikiriyemo. Ugasanga rero harabaye uburyo bukomeye bwo kubahiriza abantu baguye muri ayo mazu bishwe n'abantu bagenzwa n'ibikorwa by'iterabwoba, kandi bashaka no guhesha agaciro abo bantu bahaguye, imiryango yabo, ndetse na Amerika muri rusange.
Ku Banyamerika bose nk'ubu nko kuri uyu munsi mukurikije ibyabaye, mwababwira iki?
Abanyamerika icyo umuntu yababwira ni ukubashima, kuko ari igihugu cyiza n'abaturage bacyo. N'isomo umuntu yabakuraho rwose ni uko usanga ari abantu bashyize hamwe. Urabona ni amoko menshi atandukanye, ariko bashyira hamwe cyane ugasanga ari igihugu kimwe koko, kandi cy'Umunyamerika umwe. N'ingabo zabo n'abashinzwe umutekano, ingabo zabo zitwa ingabo z'umuntu umwe. Uwo muntu umwe ni Umunyamerika. Izo ngabo za Amerika akaba ari izize zishinzwe kumurinda. Aho rero umuntu akabishimira Abanyamerika cyane kubona barubatse ibintu by'ubutegetsi bwabo, ndetse abantu bashoboye no kubyigana mu bindi bihugu, cyane cyane bireba bihugu by'iwacu muri Afurika. Byafasha buri gihugu cyose gutera imbere kurushaho.
Ndabashimiye cyane ambasaderi Gasana Anastase kuri ibisobanuro muduhaye.
Murakoze cyane.
Muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mugiye kutwandikira mwakoresha address radio@gmail.com. Ubu noneho ni ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya gouvernement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umugwi w'iterabwoba uzwi ku izina rya Islamic State of Iraq and the Levant canke ISIL mu mfunyapfunyo y'icyongereza uteye ibibazo bikomeye ku banyagihugu bo muri Iraq, Siriya n'akarere kaho kimwe n'amakungu. Kuva mu kwezi kwa gatandatu uwo mugumaze gufata igice cya gatatu cy'ubutaka bwa Iraq n'ikindi gice kingana nacyo muri Siriya. Ibyo bikaba ragahomera bunwa ku banyagihugu baho kubera umugwi wa ISIL utoteza mu buryo budasanzwe ubwoko bw'abashia bo mu idini rya Islam kimwe nabo mu bwoko bw'abasuni batavuga rumwe nabo hamwe n'iyindi migwi y'inkehwa nk'abakirisu, abashabak, abaturk n'abayezidis. Ni nayo mpamvu amakungu ariko arakora uko ashoboye kose kugira ashire hamwe akagwi k'abasirikare bashobora guhagarika uwo mugwi mu maguru masha. Mu itangazo umushikiranganji wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire n'amahanga John Kerry n'umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi Chuck Hagel bashikirije bavuga bati bizofata kwifatanya n'abandi ku rwego rw'amakungu, urwego rw'akarere hamwe n'urwego rw'intara zaho ukwifatanya mu nzego za gisirikare, gipolisi, iperereza mu butunzi hamwe n'umugogo rwa diplomasi. Ingingo ya mbere ikomeye muri iki gikorwa ni gutegura leta nshasha muri Iraq. Abo bashikiranganji babiri bakavuga bati twaraganiriye mu ido nido uburyo ibihugu bicuditse n'umuryango wa NATO bishobora gufasha iyo leta nshasha mu mugambi wayo wo kugwanya ISIL. Umugambi urashe wo kugwanya ISIL uzoshigwa mu ngiro mu ngingo zitandukanye harimo ugufasha igisirikare cya Iraq hamwe na kiguru kazogigwa n'urunani rw'imigwi y'abazokwifatanya natwe mu gikorwa cyo guhagarika uruja n'uruza abagwanyi bagira mu bihugu bitandukanye bagiye kwinjira mu mugwi wa ISIL. Ugo runani ruzokora uko rushoboye kose kugira rubuze ISIL ukorera ku masoko mpuzamakungu y'isi kugira ntiruronke uburyo bwo kugurisha ibitoro wivye canke ntiruronke imfashanyo z'amafaranga ava mu bantu bawushigikiye. Ugo runani ruzokora kandi kugira rugarukira imbabare zatewe na ISIL gongera rutesha agaciro imigambi n'ivyumviro vya ISIL runashira hagaragara imigambi yawo atakazoza ifise. Mu itangazo rya John Kerry na Chuck Hagel bavuga bati igikorwa cyo gusambura umugwi ISIL kizofata umwanya n'inguvu. Bati kandi ibihugu bicuditse n'umuryango wa NATO bimaze kutumenyesha ko byiteguriye kwifatanya natwe muri uyu mugambi.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya gouvernement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Malenga wa kubadiliza unia kama una masikio sikia. Usije basi ukapuliza gunia na wenye roho nyepesi watasengenya hawatatuombea. Nami nishakupenda wewe kwa wazazi nikupeleke. Mimi nishakupenda wewe
inshuti turi kumwe muracyumva ijwi rya Amerika. Ibiganiro byacu by'igice cya mbere biri hafi kurangira. Mbere yuko dusezeranaho ariko, Fidele Niyongabo nguye yaragarutse muri studio kugira ngo atwibutse muri make amakuru avugwa muri iki gitondo.
Urakoze Thomas inshuti mwakurikiranye amakuru twabashikirije muri iki gitondo. Kwibuka ibitero by'iterabwoba byabaye ku itariki 11 z'ukwezi kw'icyenda mu mwaka w'2021 muri Amerika byarabaye mu bisagara bya New York na Washington no muri Pennsylvania, mu gihe Abanyamerika bafashe akanya ku kwibuka abantu bagera ku 300,000 bahitanywe n'ivyo bitero vyihaye inkumbi ku buryo butari bwabe imbere yaho ku butaka bwa Amerika saha 2:46 y'amasaha ya mu gitondo, gihe indege ya mbere yari yanyururiwe yaseka imwe mu nyubako zagirirwamo imirimo y'ubudandaji mu kibanza cya World Trade Center. Perezida wa Amerika Barack Obama n'umufasoni we Michelle Obama bari kumwe n'icyegera cya Perezida Joe Biden barakoraniye imbere y'ibiro vya Perezida Maison Blanche aho bubahirije umwanya w'agacerere. Kuri inkuru, abashikiranganje bava mu bihugu 10 vyo mu kigobe c'Abarabu bavuga ko biyemeje kuvyerekeye kwifatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gikorwa co gusambura umugwi Islamic State aho uri hose harimwe ibihugu vya Iraq na Syria. Tongeye tubabwira ko abantu 100,000 bo mu ntara ya Catalan iri mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu ca Espagne bashaka kwiyonkora kuri Espagne bahawe ingufu n'umuhari wo bashaka kwikukira mu ntara ya Ecosse bihereje amabarabara iyo mu gisagara ca Barcelona ejo kwa kane aho basavye referendum y'ukwiyonkora ku gihugu ca Espagne. Kwini nkuru twabwiye ko bategetse mu gisagara ca Bama mu gihugu ca Nigeria biyamirije ivyatangajwe na Leta ya Nigeria vyuko inteko za leta zasubiye kwigarura ico gisagara cari cafashwe n'abagwanyi b'umugwi Boko Haram. Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe rijejwe iterambere mu ntara ya Bama Mohamed Hussam yabwiye abanyamenyeshamakuru ejo kuwa kane ko igisagara cya Bama kikiri mu minwe y'umugwi Boko Haram. Twababwiye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanije n'ishyirahamwe ry'ibihugu by'Iburaya mu kongereza ibihano ku gihugu cy'u Burusiya kubera ukwisuka kw'icyo gihugu mu bibazo byerekeye igihugu cya Ukraine.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda igice cya mbere cy'ibiganiro byacu nagihumurije. Nimucikwe n'igice cya kabiri mu kanya gato cyane saa 12. Mwakoze kudutega amatwi, mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamilio.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.